VOA. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe na none ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 n'ibice bibiri.
Ntabyo nabonye neza yuko bigiye kugurugwa mugabo bo byiti bya politique ndabage ngo aho se ntare ngo ikiye ya matohoza nimbe aho bigiye bya politique bakabugurunira bagakora ejo bagacika bamyesha makuru mu bandi.
Uyu ni Ntiranye bagira Nestor, umuyobozi w'ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse mu Burundi, ku bibazo by'amaradiyo afunze. Ni umwanya w'amakuru y'u Burundi. Duhere kuri uruzinduko rw'inteko y'umutekano n'amahoro ya Afurika yunze ubumwe ishoje iminsi itatu yagendereraga mu Burundi. Iyi nteko ivuga yuko abarundi ubwabo aribo bonyine bashinzwe kubona umuti w'ibibazo by'igihugu cyabo. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Izo ntumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zemeza ko zasanze hari ibintu byinshi byahindutse mu Burundi, zisigura ko leta y'u Burundi yagize utwigoro tutari duke mu bisata bitandukanye. Ariko rero nk'uko bimenyeshwa na Lazare Makaya Safwes yarongoye izo ntumwa ngo ibyo gukosorwa byo biracahari, we na bagenzi be 14 bamenyesha ko hari ikintu kimwe nyamukuru bakuye mu mibonano bagiraniye n'imigwi itandukanye. Itunganywa ry'ibiganiro bihuza abarundi bose mu maguru masha.
Évidemment le dialogue on le fait pas que avec ses amis. Nous avons pu avoir les évaluations des uns et des autres jusqu'au.
Agira ati ibiganiro ubundi uko bisanzwe umuntu ntiyamabigirana n'abakunzi biwe gusa, twaravuganya n'impande zitandukanye harimo abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru, twarabonanye n'abaserukira amadini n'amashyirahamwe yigenga. Icyo twatahuye nk'indunduro nuko bose barushe kandi bifuza ko ibiganiro buba bwango kuko izindyane ziguma zisubiriza. Bose rero twasanze bagira bati ibiganiro bitegerezwa kuba aba bantu bakicarana maze bagashika kumwumvikana. Leon Sengendakumana, umukuru w'umugambwe Savanya Frodebu, umwe mu banyepolitiki yabonanye n'izo ntumwa z'ubumwe bwa Afurika, we yifuza ko hamwe ibiganiro byosubira gutangura byoca birangira mu kiringo gito.
Urumva bagenzi bavuga gutyo nuko basanze ibintu bitoroshe, nabo nyine basanze ibintu bikomeye. Twabwiye yubwo ahubwo ko ibiganiro byatebye kuko turabye ingorane dufise hagati y'u Burundi n'amakungu birateye ubwoba. Nico gihugu ca mbere nibaza kuva isi iremwa cyagendewe n'abategetsi bakuru bakuru mu makungu gusumba ibindi kugira ngo barabe ingene bogifasha kuva mu ngorane ziri. Nta na kimwe cyahindutse, ufashe mu bya politiki, ufashe mu by'ubutungane, mu by'umutekano, imibano n'ubumenyi, biguma byunyuka gushaka mbere ubimaze gushika no mashuri mato mato, mashuri y'intango. Tuba twizeye rero yuko ubutumwa bazobushikiriza uko nyene abagize ibihugu by'umwe bwa Afurika, bakabishikiriza abagize ibihugu bya Afurika y'ubuseruko muri aka karere, bagashyigikira umuhuza cyane kuko yimirije gutuma ku biganiro ko babonye ko abarundi twese turushe, twoca twumvikana bikamara nk'ukwezi, byatebye bikamara amezi abiri, abarundi bakaruhuka. Bose bararushe uhereye ku bitwa ariko ubutegetsi.
Naho abarundi bose barushe, intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano ka Afurika hari ico zitemera kandi zigihuriza ko na leta abakurikiranwa n'ubutungane nta kibanza bafise mu biganiro.
C'est d'abord les Burundais qui doivent dialoguer entre eux. Ils doivent pas dialoguer avec quelqu'un d'autre. Mais il faut pas perdre de vue.
Abarundi n'abarundi kazi bategerezwa kwicara bakaganira, niyo bazoganira ubwabo sabandi bazoba bavuye hanze. Ariko nimwibagire ko hari abantu baciriwe imanza n'ubutungane n'abandi bategerezwa kwisigura ku byo bakoze kandi bitekanijwe n'ubutungane bw'iki gihugu. Iyo ufise dosiye mu butungane ufise ikibazo ariko abategerezwa kuganira sabo bonyine. Perezida Mukapa yaragendeye bamwe mu Barundi bari hanze, hariho igituma ni ukugira begwa n'amatati bose aze haboneka umuturama
toutes les parties prenantes pour que il y ait une solution durable.
Izi ntumwa z'akanama kamahoro n'umutekano mu shyirahamwe y'umwe bwa Afrika zigenda y'u Burundi inyuma y'indwi abahinga batatu baoni bigenga mu by'agateka kazi na muntu bahaciye bahamarikira ingo c'imisi ndwi inyuma y'uru rugendo izi ntumwa zizohereza cegeranya barongwa y'umwe bwa Afrika nabo bitekanijwe ko bazoca babwira bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase ibikenewe gukorwa barabiye kuri ico cegeranya. Eroje urika neza Bujumbura iri rya Amerika.
Murabizi ko mu bibazo bya politiki u Burundi burimo byateye n'ingorane ku binyamakuru n'abanyamakuru, amaradiyo amwe aracyafunze. Urwego rw'igihugu cy'u Burundi rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora CNC ruvuga ko ikibazo kirimo kigwa kiracyakomeza rera, ariko umuyobozi w'ikigo cy'abamenyesha makuru we nta kizere afite kwa ya maradiyo ari hafi gufungurwa. Iyi nkuru turayikesha Fidel d'Antoine Nsabimana.
Huko bimenyeshwa n'umushinga mateka karengara amazana rongowe rwego rwa leta rujeje gukurikiranira hafi bikogwa by'umwuga wo kumenyesha makuru, ikibazo cy'amaradiyo kibandanya kigwa hafatiwe ku kibazo iradiyo yose ifise. Karengara amazani aravuga uko ikibazo kimeze kuri buri radio yugaye.
Amaradio urabona hari zimwe zatanguye gukora, benshi baraba izitaratangura gukora, sanganiyo yaratanguye gukora, Rema FM yaratanguye gukora, hariyo n'izindi zikiri mu ngorane, bamwe barafite ingorane mu butungane. Usanga ari umuntu dutanga karero nka radio RPA, murazi ko ari radio yafunzwe yafungiwe biciye mu ngingo y'ubutungane ya Sentare. Radio bonesha ndabitangaje cese iradio nk'iradio ntangorane ifitaniye n'ubutungane, ntangorane ifitaniye na sense, ntangorane ifitaniye n'abanyagihugu. Ofisi ngorane ni mu bamwe barongozi b'iyo radio niwe akurikirana n'ubutungane. Nukuvuga radio yarekuriwe gukora, hanyuma na radio Renaissance FM bafise ikibazo n'ubutungane. Ivyo turabiganire. Ariko rero n'uburenganzira bafise bo kuja kwitura ubutungane, ariko rero nabandi bamenye yuko batahure neza batandukanye ikibazo cumu urongoye iradio niyo radio amategeko abisobanura neza tugende tubikorerako.
Nestor ntiranyibagira arongoye ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse mu Burundi kubwiwe ikibazo bari bakwiye kugifatira hamwe.
Nuko bijya by'ibintu byose byahuye nikiza cyabaye muri kirya gihe harya hari ngorane z'igihugu cyose bo byihweza bakabyihweza nk'ibintu bya politiki. Amaradio akareka igucarimo agakora guko bijya byo kubwira kuri imwe imwe ukamenya imwe niyo yakoze kose yindi gusumbye yindi bandi bakamenyesha makuru bakahabwa amamanda. Ibyo ntibyumvikana mu menyesha makuru mu kazi kiwe yahabwa amanda dare mu yakoze amakosa haya Madrid de Presse batsi ko nubaye ko yahana niki kayo birya ntabyo nabonye neza yuko bigiye kugurugwa mugabo bo byiti bya politique ndibagira ngo mose ntare gwikegeye amatohoza nimbe ko bigiye bya politique bakabugururira bagakora ejo bagacika bamenyesha makuru mu bandi bagasuba gatahuka bakaza tukagasangira umurimo.
Mwomenya ko ivyo vyashikirijwe kuri no wa gatanu mu ntara ya Gitega aho mu gwisense wari waramutse wuguruye icese bikogwa bitangurira ibarura vy'abamenyesha makuru bakorera mu Burundi. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Amakuru yo mu Burundi tuyakomereze kuri iki gikorwa cyo kurwanya sida. Ni igikorwa cy'urubyiruko rwibumbiye mu ishyirahamwe ABJIA ryabanduye cyangwa bakozweho mu bundi buryo butandukanye n'umugera wa sida, bahagurukiye rero kuyirwanya mu mashuri yisumbuye yo mu ntara ya Kirundo. Jean Bosco ndarurinze araduhi inkuru.
Ugwaruka ruri mu mashuri yisumbuye cyane cyane amashuri afise indaro ruremeza ko inzira zishobora gutuma gwandura umugera wa sida ari nyinshi. Abaganire n'Ijwi rya Amerika nabo ku ishuri rikuru rifise indaro rise Kirundo ishirahamwe abejia rihurikiyemo abanduye canke abakozwe ko mujyo butandukanye n'umugera wa sida cyari rihejeje kubafasha gutanguza umugwi wo kwigishirizamwo ibijanye n'umugera wa sida
turugwaruka kandi kenshi birashobora ko bivana n'amaraso ashushe yacu bizangaruka mbinyeneza uko havamo gushurashura amadayindaro na za sida nyene zikaziramo
mpabwo twebwe abanyeshure turafise kuba dukenye ikintu kinaka siri tukubakobwa kasanga umukobwa arabuze nk'amavuta yisiga akaza umubosi avuye hanze nkabwira ati wewe ntuzozurabura amavuta wisiga nyemerera nyene ndakugireho umuhaba barawanje hama zozuraronka twose akaca byemera amaje rero nko kumutera iyo nda kasanga ni nasidara yanduriyemo
harongo sho sanga yaravuka yafite nyina wa ugwaye canke abavyi bonyene baranduye cyaho ndi nako sanga hano atuka mu misozi nyene bakoresha nk'ibikoresho nyene by'undi muntu akoresha umugara wa sida tabyo bazi
abo banyeshuri bavuga ko umugera wa sida kenshi uturuka hanze y'ishure abanyeshuri ubwabo bagahava bawuhanahana
benshi mu mashuri jenda bye nkunga mu inesi yacu ya kireone benshi nubo bawugwaye usanga yawukuye nko hanze kuko ngaha ngerageje kuraba nta bintu by'ubushashuzi ngaha ko inesi ya kirundo bigwiriye
kasanga umuhungu umukobwa bari bakunda kasanga umukobwa yanduje umugira umuhungu cyangwa umuhungu nawe kuba afite amafaranga avuga ati je mwirise ushaka kukokipaniraye ushaka kumugira ngaha mwirise akaca agenda no hanze akaca mwana akaca kura yiwo mugera akaca usanga udometsa mu kabuhanahana nkuko kenshi na kenshi usanga twese sida tuyumva gutandukanye hagiye usanga bamwe bavuga ngo sida ngo igwara umubosi ngo utari umubosi ngo ntayowogwara ntumva turakenera inyigisho
Etienne Cyiza umuyobozi wa lise ya Kirundo avuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko abanyeshure bashobora kwandura umugera wa sida naho bishobora kuba bishika bakandura umuyobozi wa lise ya Kirundo avuga ko inyigisho ziba zatanzwe
barakoze kandi nabantu ivyo biranaboneka ko rimwe nari musanga haraho abanyeshure bafise inda z'indaro nkiyo bagiye mu buruhuko birashobora gushika ugasanga barahuye n'abangusha nyene bakabatera izo nda rero byumvikana ko izo nda bazitwara habaye imibonano mpuzabitsina byumvikana ko n'umugira rero ushoboka harasanzwe hariho klebe yigisha ibintu bijanye no gukunda igihugu barabicishamo turetse n'ibyo no kuntondeza ivyigwa nkabiga mu bicumi murazi yuko hariho ivyigwa byatekanirijwe ku ngwara zimwe zimwe gica mu bimba by'irondoka n'umugera wa sida urimo
amaraporo agiye arashikira ishyirahamwe abejia arerekana ko abanyeshuri bakeneye inyigisho zo kwikingira umugera wa sida nyawakira aroyiz aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko bafatira ku biharuro by'abatwara inda z'indaro vyagiye biriyongera
abayobozi b'indero mu ntara cyanke abayobozi b'amashuri yisumbuye twagiye turavugana bagiye babitugaragariza bivanye n'amaraporo y'abanyeshuri na cyane cyane babigeme baheba amashuri kubera inda z'indaro bigacyo bitwereka rero neza yuko muri ano mashuri yisumbuye ibi bikorwa byo kwishyura mu mibonano mpuzabitsina bikorerwayo nicyo gituma rero twipfuje kubegera kugira ngo tubahe inyigisho bashobore kwikingira ikiza ruhonyanga nda sida
kubera iki abejia gitaho cyane ugwaruka nyewakira aroyize aratubwira impamvu
no kubera ko association uno munsi iri kikorana no gwaruka tugiye kuraba hariho n'andi mashyirahamwe menshi nka za RPP Prize ziriko zirakorera zirakorana n'abantu bakuze twebwe natwe rero dusa n'abagabuye ibikorwa twe turiko turakorana no gwaruka uno munsi
ishyirahamwe abejia ritegekanya no kwigisha ugwaruka ruri mu mashure ingene rushobora kwiteza imbere mu dutahe duto duto ivyo bizorufasha kwiyungunganya mu vyo rukenera rutarinze guta ubwoko ngo ruhendeshwe ivyo bahabwa n'ababashora mu buhumbu nkuko twavyiganiwe n'ubuserukira ishyirahamwe abejia mu ntara z'uburaruko mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Bero minata kwa mbono likuli vaganda na maji. Oya ndabira nawe hanje arije barajya mukoro. Ngene yambaye no kuri kosa tagenda kuzamureme.
Urya wowe mbona umenga ari kwije. Harabahe na buhene ngo bambaye amajipo cyangwa amakanzu. Akayaga kahuhuta ukabona banigana kandi bayambaye bayabona. Njanye nuje yambaye ipata. Ko
igizungu zo tuzanira
byinshi. Neko.
Njya ko ntahora ndamubona we nuwanje.
Nane mvuga uje yambaye akantu hejuru katukura. Nimwe gaye.
Nuje nyene kandi noneho niko yambaye ko nyene. Nayo hepo ho haragaragara.
Kandi ntubandanye nabiga ya rumine. Kuko ejo uzosanga wa mukobwa wawe arivyo yambaye.
Yemwe yo kwambara kuje nyoge ndavanye mu.
Ha? None nibavuga ngo umwe rupfi bukuru ukakwira hose kasha
none iyo mugani uhuriye hehe nige nyambara yujya
mukoro none gese wa mu professeur mushasha yaje kwigisha ha kwikoreje none ivete wawe si wayiga none yobuzwa niki kuvyambara kandi n'umwigisha ariko yamba
uje niwe niyera
yego
wakubita umupira nk'abahungu kandi ari umukobwa
utakubita umupira nk'abahungu ahubwo aranawe ubarusha ko ari wanawe ubigisha
ariko nararaze mu nzego z'ubuzima aho bihuye bose baca bahagarara bakamuraba
baramuraba ariko wewe ntacyo bimubwira wowe ntubona ko nigendo yiwe atari iy'umukobwa raba ingene ashingura ukuguru
none gahandera ngo abahungu bararinda ubona hari umuhungu yokubako ngo aramushize mu nzu
emwe bamushyira mu nzu ni kare ereka hari abakunda bameze kujya ruminata bameze ruminata turabona abagore b'abasirikare batwara n'inda kandi bagata ko bakayibyara
nabonye hewe n'uzungagiza ikamyo nka kimwe gitwara amakara akagishobora
emwe uyo mukobwa uri kuravuga nyene ni yera abo byamana hafi abanyeshuri yigisha bose barata amacumu
ngo bata amacumu ku bikiga hewe hanze
ngo umutima wiwe ngo nigitangaza ngo arakundana bimwe bitagira ingero ngira ngo nizo yambaye yo zikura akazi kugabira
erega bwa bundi n'umwana mwiza naho namwise umusatsi mugabo rero nta mpuzu ziwe yokura ngo ampe ngo ndazaki
none wewe kuri ivegeme ry'umukecuru wowe ucambara ibyo by'abana bakiri bato rindira ujya mukobwa wawe Ivete ashike muri kaminuza uzoheza urabe ibyo akugirira
sinaho hari
emwe
amaze kuronka amafaranga yo kuzigurira arambara uko ashaka ariko arayakisaba ihangana bararindirira
ego niko nakare mu mico yacu twakoze batwereka ko umukobwa mu kwambara ategerezwa kwikwiza ego
na cyane cyane azi ko ahavaje abantu bamubona ari benshi aha
dusengere ego cyane ari kumenye ko hari bikorwa byari bigenewe abahungu bijanye n'inyambaro yabo
ego ndabizi kuko twegwe n'ukaminka ndazi ko babiturekuriye aho basaza bacu bagiye kwironderera ubuzima kure
ntiwumva ko ibintu bihinduka ku mwanya wose bikenewe none ko ubu bose basigaye bakora kimwe ntiwumva ko no kwambara ku bakobwa bishobora guhinduka garumi
Echa kiba kiyokira sogeza kirondera abo kiba kirahenda ngo cavuye mu bindi bihugu. Kumbure cavuye mu ishamba.
Mungu wangu hangaria we kijana. Aragarutse kunituka sasa. Ashaka nifanye nini? Nikipigana badapita bananiua bandugu zake.
Wacha duka. Uwo uri mu bindi. Turagusabye uhoye wibya kwe n'uje wakupaza n'uwo akemeza.
Ndugu yangu
ukura ngaho jewe si ndugu yangu
basi jewe nyita chaduka kubera iki
wowe cyangwa ko twaje wadu imico yawe ni iwacu nta bisa bisa wowe kuraba ingene wo twica ni nde yo bimenye
wowe cyose bwana bagira ka umuguma w'umutote se mujye shure nta
cyahiyo nawe nyage ngaho muratwija gufata byose mu kabyo bituruka
ibiki kanjo
ndira gatosha Niya bahindukiri. Nimuze mutabaze ngo dutabaye dutabaye.
Emwe murareka. Mbega joke. Murareka. Mbega jokeri. Aho gumuvuga ngo ni caduka. Urazi neza ko ivyamushikiye nawe bidashobora kugushikira.
Reka
ntiruka gushikire nye.
Nzakubikinyesha amba ntagwa kwe.
Nacewe. Ndavuga ko ibyashikiye nawe ntuzubibone. Kuko ni bucungu wangu. Unajua? Kuna jewe na nifise papa na mama na badada. Nuko kwa. Ariko vita ikaramariza.
Mumbwirire shagwae.
Basine nawe arama.
Utwenge iki?
Usiga cyo.
Ni witwenge.
Usigore twumbe ugorore imigwi y'ingugu.
Okay, ramba baje nokuri. Umunyesho wa misogonde ukaba wayumviruka. Ururimishurwa rwo gose. Urumenye kurumenya nitu. Mbega ku gifaransa cyo tuciga.
Baswe mufugaro mwe. Zigo hitaje kudede mbano.
Okay, ndakwiha ni je mvugo. Utyo dikire mwa muntu nkawe nta bijya gushika.
Baswe ndiri bya futse. Wewe wabyumvise.
Wari kubaza uko nyene.
Menye bese wakunshikiriza.
Akubwiye ko yaramezi ko kwanyu afite se na nyina nabashikiwe na bene wabo ariko intambara yabahitaye none abivyo ntibushobora kugushikira gajuke
reka pima yabuza bo bose akiyongera umugo
sa
basho ubwo bugeni nzobwitaba
ngo bukijoke
numwe n'abandi bose baze kuraba ubugeni bishama
Francine
sa
reka ravuga iki ubugeni se kuvuga ndowa sasa ndowa icadukane nini
ahubwo naje ivyo avuga sindabyumva dusubiriye mu jokeri twumva
nabiye ko mwatamashuhure mu kibandani
ngo
mwamaze kuba umugabo n'umugore
uratwirukanye rero
basi ntibimenge urahaze ubwo ntumaze gusoma imbere y'icado
wewe uri umusazi
urahaze bazaze umusazi bwa wambuka pinge ndakwereka
kore ko ndakwereke wakigunguwe nimba nyoko atakurenze ndakwereke icondo umukobwa w'abake
ntibihenze
ntibihenze nyene ugasubira turagukubita Tuche tujya no kukurega ku ikomine. Tubabwira ko toteza abantu bahunguka, urabe kudafunga.
Kumwe. Oya vraiment ntiwiti. Oya nukuri. Niye. Ko anteye iteka ukita butumire bwanje. Nukuri ntibonye cyo kinyuga cyabana. He? Oya.
I'm not going to be able to do this.
Eh. Ndawo
ndiwone. Mhm. Izo nzo. Bugawo nikijombo ta kwanza sore ya bayo. Nika bashe tapuska deni. Nabitoye.
Mhm.
Nayibonye. Gira mu. Bugawo ra umwanya ukobuye. Umbere, ico abantu mudasoma. Hari habandi bakoga umusohokanye. Utaravye neza ndagashara gashobora kuhasiga. Nawe ngo zane ngo ngurihuta. Oya nokuri. Mhm.
I'm going to go to the house.
Gizukuri ya itakene ndiye nikiki
yakunanireme jure zikizotuma nwa kayoga kambye gabo
eh
umuntu akwimikana ko tuzosangira ubusi eh hacaro sheshe
none kubga uyo muntu umwivuza kuva jyare eh
washa
ndira
mushu
eh
hagira imana ngatandoma kazi naho ho uno
muntu mhm
je ntangora n'indizyo
ah usha mwiza wanje reka shakwisha urizyo gwe no munsi mhm ndumva Vega niye urabona uri kurayibwira ndabino kizanje aha naraturagaye eh
nawo girusari
aturize guhera numunsi nuko nanje eh
nuko niko babivuga ashiwa mbere aho safatire kuriye
ubu ni uhinga bushasha oya oya wowe ntacuriha kuko nje nagutumiye kuri ya muri nzizi umpaye ntacuriha ni jewe numunsi eh Ahosha. Ntumba rero mudemoiselle w'indero.
Eh. Erakira ongere. zo mene za urazi kuya kuya. Mega ni ngo abu kama.
Mo ofisi zo kamura nje kahara mataja ngusa.
Na hore ruchi ushavura na ikonde janda jani.
Janda jani.
Ukwana ya umeke tu subiri waji.
Iyo mweleke tu waru ugende. Mukabo banyina. Ugende na tanka ofisi nda kukamwe.
Eh, kandi gawashimitse?
Ndagashimika.
Dore ngiyo miragwe yose ikuye imperere iki konzirikana kacho papfuye ravuze.
Umvise rero mugenda kubwire.
Barira.
Ivyo bintu byo kugira ibanga mu ntakuraba. Ugende ndi mutiyo.
Jewe ndamuzanije. Aho ni bayanga mbaye ngurube. Ivyo kuravuga ni bibi.
Ubwo kwa muri umunanje, ubu ni usigaye uramutwa.
Aho ndaramutwa nkirufise inago. Erega hewe ntiyatanywe ni ikara, yarasize umugore n'abana.
Nare ko gutakiraga miwawe, agakomye kose bashuzuri ukanga namati. Iyo wogenda ugatekereza ugakora ubugo kwa.
Muri we byo bikuraba kwiye. Sasiga musazanje. Sindahazi ko nshatse kose. Ubwo iwanje rwasiba urareka kurusibura.
Ai kiba kikuzanye waza gushinda kitse.
Igi.
Ibyo wiri kurahenda ruminata umuja nakwandikisha matongo nibiki.
Ah.
Si.
Kumba nukiye hose nicho amhora.
Icho ni gito.
None yigure agatongo icho mubuza ukandikisha muri komine nibiki.
Ndara tajandikishije hoho ugira ngo gacare ka kubigiwe. Ayo ma politiki sino uri kuraya myinji zamwe.
Ego cyane. Kuko nasanze wari wamuhanuye nabi. Mbeko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajandikishije byo genda gute.
Icyo wese ndinga.
Wewe.
Aho yari kurasinda ri cyabona. Ibyo bende wire kura mugota nibiki.
None ngo yero minata haba bara wewe. Cyane ari kindi kinyegeje nyoma.
Mbeho ni kubera iki yagiye atambwiye. Ibyo ni wowe bimwosha nta wundi.
Ndakubwira ndabere. Wewe urakwiye kwikeuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugiwe. Wewe hajya ntacugaba ntarakena.
Eh.
Yego.
Uti kika ndawe.
Nta na kimugaba muri.
Ah. Ibyo ni byo uri kuramubwira. Aho ntahagaba sikwa muri umunanje.
Yo. Aho gaba nahi wawa ho nyene. Ruminata nawe muha mahoro.
Ah. Aho igira umucamanza ubwo ari ndi yarugucishije. Ini ndi yakwitwaye.
Ya nyitwaye ho nyene. Wibaza ko muzomuhenda henda nkemera. Itongo twarajyandikishije uragenda witware.
Yo. Umusenzi yavundi cyuda. Aho abaye ko yateye imbere. Ugira utagure gutuneza.
Mara mara hii, jewa higa zubana sega.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mchuti za chukare harabantu bavuze impungenge zabo ku mutekano wa Honorable Agathon Rwasa. Nyirubwite we abivugaho iki?
Ko nk'umuntu yibaza ko yishe Rwasa ibibazo byiwe byoca birangira mujya atari Rwasa bimuteye uyu munsi wo bayarahunze akiyumvira ko yobanza kwica Rwasa kugira ngo nk'amahoro kandi asizaje natumye ahunga uwo bari hano mu gihugu akumva ko yotekana ko yoshobora kuganza imyaka n'iyindi ari uko je mbanje kuja munsi y'ivu ariko atacyo je ndamubujije je nivugira gusa ntiturondere amahoro y'abarundi bose turondere yuko twoja mu kubana neza hakabitera mbere urumva yuko mu byukuri impinga iracyari ndende ariko igikuru nuko hobaho ugushaka kuri twese tukumva yuko tugomba kubaka igihugu cacu tugategura kazoza cyane cyane kuri no rwaruka kuri bano bana bato kuko ibyo twabayemo biragahera ntibikabe ibyo iby'abandi bana bozobamwe muri kazoza.
Muvuze ku kibazo cy'inyo n'umutekano wanyu cyangwa se ababifuza ko mwakwicwa hari abantu se babahigira mushinga ntahe Rwasa hari abantu baba bashyira ku rutonde kuri liste y'abantu bakwicwa
bariho haba mu gihugu haba n'umubari hanze ibyo birahari amakuru ndayaronka ariko nibinci vutu kuko ndazi yuko ibyo bizohera kandi sukubera impuwe z'agaca imiswi kura ndamaze imyaka 52 ndeko ndegereza 53 suko ntagize abampiga ariko mu gihe Imana ikinteretse zokora ibyo mbashije gukora ku neza y'Uburundi n'Abarundi.
akarero karagasogongero umusogongero muto cyane ku kiganiro kirambuye na honorable Gaton Rwasa nimuzagitangwe ejo mu kiganiro dusangira ijambo iminota 30 yose muri dusangira ijambo ku ijwi rya America Gaton Rwasa ejo ku cyumweru maze rero ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza mukomeze mu rugero rw'ibiganiro bya radio yanyu radio ijwi rya America.